umushikiza manza wa senare mwaza makungu mana vya sepeji ya giriza ivya abirenga mirongi tatu umunya Sudan Ali Muhammad Al Abdulrahman ivya habirimo ubwicanyi ugufata abagore ku nguvu kubaboreza igufa gusabura amatungo ivya byo mu ntambara n'ibindi. Ali Muhammad yagirizwa kuba yabikoreye mu ntara ya Darfur muri Sudani kuva mu mwaka w'2023 gushika mu mwaka w'2024. CPI mwagiriza ko ivyo byaha hanini vyakozwe n'ugwaruka yararongoye gwegamye mugambwe uri ku butegetsi gwafashe ibigwanisho ruhinduka akagwi k'inkorabara milite mu Gifaransa. Ishiramu mpoza makungu onicho kimwe n'amatohoza ya CPI yerekana ko abantu barenga ibihumbi amajana atatu cane cane batavuga rumwe na leta hamwe nabo mu bwoko bw'aba Masalit abafur n'abazagawa bwiketswe ko bwafashe ibigwanisho kugira butembagaze ubutegetsi mu mwaka w'2023. Abacamanza ba CPI batsiguye ko Ali Muhammad yagomoye ugwaruka gwiwe gw'abajanjawid aruha ibigwanisho kugira ngo gwice gwongere rusahure ku butegetsi bwa Omar El Bashir nawe nyene arundegwa na sentare mpuzamakungu mpana vya umutangabuhamya umwe mu bacitse ku icumu barenga ijana na mirongo ine bagize icyo babwira CPI yafashe ijambo yemeje ko yabonye ugwaruka gw'abajanjawid rurongowe na Ali Muhammad gwica abo mu muryango wiwe rufata ku nguvu abagore harimo n'uwiwe gwongera rufunga abantu harimo n'abana batari bwashika n'imyaka 15. Ali Muhammad n'abamwunganira barahakana ibyaha yagirizwa avuga ko atanumwe yigeze atuma kwica gusahura gufata abagore ku nguvu canke kuboreza igufa abatavuga rumwe na leta. Aremera ko yarafise amabanga akomeye mu gihugu nk'umusirikare ariko agahakana ko hari ubwicanyi yakoze canke yategetse ko bukogwa. Umwunganira mu mategeko Maitre Cyril Lauci yabwiye Ijwi rya Amerika ko umujanjawide yoba yarakoze icaha yugihanirwa ku gatwe kiwe.
Ah, il est pleinement coupable, ça c'est officiel et il y a aucune espèce d'ambiguïté.
Ah, c'est nanke kako abwirizwa guhakana ivyo vyaha byose kandi nako turabimufasha. Hamwe bavuga ko yitwa uku ahandi kuriya ukumva ko nivyo vyaha yo batabikoze byose. Intambara yabaye nta ruhara yayigizemo ahubwo nawe nyene yarakozwe ko namabi yabaye muri Darfur. Ibyo byaha natwe ntiduhakana ko bitakozwe ariko umujanjawidi wese yabigiyemo abihanigwe ku gatwe kiwe kuko niko amategeko avuga nta uhanigwa uwundi niko tubibona.
C'est naturellement le point de vue que nous défendons.
Icyo bikoze uwo munyamategeko arifuza ko ibya nk'ibyo bihanwa kugira ngo nibisubire gukogwa ku isi. Yibutsa ko bimwe muri ibyo byaha byari bikwiye kubazwa uwararongoye igihugu icyo gihe Omar El Bashir nawe nyene arundegwa na CPI.
Écoutez, je suis un juriste engagé dans la justice pénale internationale.
Kuva ntangura guhamira ubutungane hareze imyaka irenga 20 n'amasaba ko ibyaha byo mu ntambara niho nyango ry'agateka kazi na muntu bihashwa. CPI ibikurikirane hose ntiyagire n'uwosubira kwibaza ko ubu yokora icyo yishakiye bigaherera ngaho. Nk'ubu murazi ko n'uwahoze ari perezida Omar El Bashir arondegwa kugira ngo akurikiranwe naho ataritaba cyo kimwe n'abandi ariko amategeko akurikizwe ntiyagire uwunzira ubusa.
Dans la situation au Soudan, ils ne sont pas encore à la cour.
Ali Muhammad Ali Abdulrahman yafashwe hagati mu mwaka w'2020 yishikanye mu gipolisi atiye mu gihugu cya Centrafrica ubu afungiwe mu bihohero rya CPI Ilahe mu Buholande. Niwe wa mbere akurikiranywe ku byaha umugwi w'amatohoza wa ONU uvuga ko ari vy'agahomerabonwa mu karere ka Darfur muri Sudani inyuma y'imyaka 18. Aramutse yagiriwe n'ivyaha CPI ivuga ko yohanishwe igifungo c'ubuzima bwiwe bwose. N'urubanza bitekanwe kuruzorangira mu ntango z'umwakoza 2023. Pierre Clavier ni inkuru Ilahe ku bwijwi rya Amerika.